ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza mu nshuti mwese, turi ku mukuru w'umunsi wa 5 itari ku 8 y'ukwezi kwa 11 mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Mundikije. Mukanya turashikiriza inkuru y'ikiganiro Perezida Paul Kagame yahaye abamenyesha makuru. Turashikiriza kandi n'inkuru y'ibivugwa ku munyororo w'imyaka 30 waciriwe Bosco Ntaganda na Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha. Reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru tetagwe ku nkuru ivuga ku societe ifasha mu gucukura ubutare yo muri Australia Parenti yatangaje ko abakozi bayo 19 bishwe mu gitero cabereye mu gihugu ca Burkina Faso, nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo turi kumwe ngaha mu studio.
Nivyo Frederick, societe ifasha abacukura ubutare mu gihugu ca Australia Parenti Global Limited yatangaje no musi wa 5 ko abakozi bayo 19 bari mu bantu batari bake bishwe mu mutego wakozwe ku modoka zari zijanye abakozi amajana n'amajana hafi y'umurima w'inzahabu w'isosiyete y'igihugu cya Canada uri mu gihugu cya Burkina Faso. Isosiyete icukura ubutare Senafo Incorporated imenyesha ko bisi zayo zitanu zari ziherekejwe n'igisirikare zarashwe ku munsi wa 3 mu ibarabara rijana ku murima w'inzahabu wahitwa Bungu mu ntara iri mu buseruko bwa Burkina Faso. Igitero cyo ku munsi wa 3 cyahitanye abantu 37 abandi 60 barakomereka. Societe Parenti Global Limited ivuga ko abakozi 20 bayo bajanywe mu bitaro inyuma y'icyo gitero. Abakozi b'Societe Parenti Global Limited bishwe cyangwa bakomeretse bakorera ishami ryo societe rikorera muri Africa, African Mining Services. Iyo shami ryakoreshejwe ni societe Semafu mu murima w'inzahabu wa Bungu. Societe Parenti Global Limited rivuga ko ibikorwa byayo mu murima wa Bungu byahagaritswe. Iyo societe ikaba ifise imigambi yo kurungika abakozi bayo muhira iwabo.
Urakoze Fidele. Hindi inkuru tubafite ni inkuru ivuga ko umugambi ko ubutegetsi mu gihugu cya Ile Maurice watsindiye ibibanza birenga 50% mu nama nshinga mateka, nkuko ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora bivyerekana. Iyo ntsinzi ihaye umushikiranganji wa mbere Pravind Kumar Jugnauth ikiringo cy'imyaka 5 ku butegetsi. Amatora yabaye ejo ku munsi wa 4 yaranzwe na kamu katewe n'abanyapolitiki agasaba ku butunzi bw'icyo gihugu kirimo abanyagihugu miliyoni 1 n'ibihumbi 300 ubugabanganywa neza. Umugambwe uri ku butegetsi MSM watsindiye ibibanza 35 ku bibanza 62 vyo mu namashinga amateka, mu gihe umwe mu bandi banyapolitike babiri bahiganwe yaronse ibibanza 15 ubundi nawe akaronka ibibanza 10 nkuko umurwi ujejwe gutunganya amatora wabitangaje. Bitekanijwe ku biharuro vya nyuma vyavuye muri ayo matora bishikirizwa uyu munsi kwa 5 ku mugoroba. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yagabishije Ubushinwa n'Uburusiya yabishikirije ari mu rugendo mu gihugu c'Ubudagi. Idonido y'inkuru mugenzi wacu Fidele Niyongabunga mu studio.
Imyaka 30 inyuma yo kuruhome rwagabura igisagara cya Berlin rusenyutse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ziri hamwe n'ibihugu bicuditse bihanganye n'abansi bakomeye b'abakomunista. Amerika itangaza ko ibihugu byo mu makungu vyigenga bikeneye kubandanya kwikingira ibibazo biterwa n'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa. Ijambo yashikirije mu gisagara cya Berlin umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yavuze uno munsi wa 5 ko Uburusiya bwateye ibihugu bibanyi buragandagura abanyepolitike batavuga rumwe nabwo. Yamenyesheje ko abategetsi b'Uburusiya bafashe bunyamaswa abo mu bwoko bw'abatata n'abanya Ukraine baba mu ntara ya Crimea barwanya agasomborotso k'icyo gihugu. Mike Pompeo yifatiye mu gahanga kandi igihugu c'Ubushinwa, yavuze ko ico gihugu n'umugambwe wacu wa gikomunista biriko bishyiraho imigambi mishasha irangwa n'igitugu. Pompeo avuga ko umugambwe wa gikomunista mu Bushinwa koresha uburyo bwo kunumya abanyagihugu ubabuza batavuga rumwe na leta gusohoka igihugu hamwe no gutoteza imiryango y'abashinwa b'abayisilamu bo mu ntara ya Xinjiang bahungiye mu mahanga ubutegetsi. Abategetsi b'Ubushinwa bane baguye Mike Pompeo kuvyo yatangaje kuvyereke umugambwe wa gikomunista. Ibyamirize bivuye inyuma ivyatangajwe na Pompeo. Pompeo ari mu gihugu c'Ubudagi muri indwi yo kwibuka imyaka 30 irangiye uruhome rwo mu gisagara cya Berlin usenyutse aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1989.
Thank you. Amakuru havugwa mu ntara ya Afrika ibiyaga binini twatanguye mu Rwanda ho Perezida Paul Kagame ahejeje guhiganira abamenyesha makuru ishe ku bibazo bitandukanye bimaze iminsi bivugwa imbere mu gihugu no mu mahanga mu mugenzi wa Chasu Mutakabuyi yakurikiranye icyo kiganiro tukaba turi kumwe kuri telefone mwiriwe neza Asu Mutakabuyi
Uwiriwe neza Fredi
Muraho murakomeye
Yego turakomeye.
Bu majambo make cyane gose Perezida Paul Kagame ibanze ku kicane cyane muri cyo kiganiro.
Yego urakoze Perezida Kagame nakubwira ko yavuze bwa mbere ko ibaruwe iherutse kwandikwa n'abadepite bo mu Bwongereza, abadepite bo mu Bwongereza muziko banditse basaba Perezida Kagame kurekura abasirikare babiri bafunze, General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bavuga ko barwaye. Kagame rero akaba yavuze ko yanenze ibaruwa muri rusange, avuga ko aba badepite batakagombye kuba barabanze bataragombye gusaba u Rwanda kurekura aba basirikare bafunze, ahubwo ko bari kubanza gutekereza ku Banyarwanda bakeka uruhare muri Jenoside bamaze igihe kinini baba mu Bwongereza. Akavuga rero ko ibi ngibi batagombaga kubivuga kandi batekereza ko iki kibazo bagitindanye ku bantu bari mu Bwongereza bakekwaho Jenoside. Yanavuze kandi ku mutekano w'akarere, Perezida yavuze ko ubwicanyi burimo kubera mu gace ka Minembwe, yavuze ko bugomba guhagarikwa n'ubufatanye bw'ibihugu by'akarere. Avuga ko rero ari ikibazo gikomeye kuri ko muri kiriya gihugu hakomeje kuba imitwe myinshi yitwaje intwaro. Akavuga rero ko ibihugu byo muri aka karere bigomba guhaguruka kugira ngo barwanye iki kibazo cy'umutekano muke urimo kuvugwa muri Congo.
Ku byerekeye ibibazo navuze ho byagarutswe ko cyane byerekeye ukuntu Abanyarwanda babayeho, yabivuze ku iki?
Na byinshi yavuze ku mibereho y'Abanyarwanda, urebye cyane cyane yabazwaga ku ibyo hanze, ahubwo yanagarutse no kuri iki kibazo bavuze mu minsi yashize. Ibirego byari bimaze iminsi bivugwa bishinzwe ubutegetsi bwa Leta y'u Rwanda ko haba harimo gukurikirana mu ibanga itumanaho ry'abantu bazwi cyane kutavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda. Icyo nacyo yakivuzeho, avuga ko ibyo bintu bibaye bishobotse nta muntu utakurikirana icyo umwanzi we amuvugaho, ariko Perezida w'u Rwanda avuga ko nta bushobozi u Rwanda rufite bwo kuba rwakora ibyo ngibyo.
Turakugaruka ko kwidonido icyo kiganiro, ariko mbere yaho reka mutubwire cyane cyane ku bintu ashobora kuba yashikirije byerekeye ibintu byaranguwe mu Rwanda, eka n'imigambi mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri.
Hari icyo yavuze kimaze, hari icyo yavuze cy'uko u Rwanda rwitegura kuzakira ibi bihugu biri mu muryango w'ibihugu bivuga Icyongereza. Avuga ko u Rwanda rwiteguye neza ndetse ko imyiteguro irimo hafi kurangira. Hari ibindi bibazo bamubajije byerekeranye mu minsi yashize, muzi ko mu Rwanda hari ikibazo cy'abana baterwa inda, bakavuga bati ese nta kuntu abana bato bakwemererwa kuringaniza imbyaro gufatira miti ibuza. Perezida avuga ati twareba iyindi miti yose ishoboka, ariko iyo miti turumva atari yo aka kanya twashyira imbere, tutayivuga ngo umwana w'imyaka 14 cyangwa 15 natangira kuringaniza imbyaro.
Urakoze Yasumta, turagutera ka mu makuru yacu ari imbere kugira ngo uduhe idonido y'icyo kiganiro.
Urakoze cyane Fredi.
Urakoze Yasumta.
Banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Urunani rwamesha makuru muri Afrika ruriyamiriza ifungwa inyuruzwa ni urabuzwa ryamesha makuru batandukanye muri Afrika. Urwo runani rufatira kwamesha makuru bane umushoferi wabo bikinyamakuru iwacu mu Burundi bapfunzwe kuva mu kwezi guheze. Ni mu gihe u Rwanda wifatanije n'amakungu kuri uyu wa gatanu mu guhimbaza umunsi nyafurika w'itangazamakuru. Inkuru ya Pierre Cavera niyo nkuru ari mu Rwanda.
Urunani rw'abamenyesha makuru bo muri Afrika, Federation Africaine des Journalistes, rubona ko hakibonekeza ibihugu bigihohotera ukwishyira no kwizana abamenyesha makuru muri Afrika. Ubwo runani rwiyamiriza ifungwa inyuruzwa n'iburabuzwa ry'abamenyesha makuru batandukanye. Paruisi Thomasi atwara ico gisata cego kirunani muzamakungu kwabamenyesha makuru atanga karoriro kubamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo bikinyamakuru iwacu cigenga gikorera mu Burundi baherutse gufatwa bagafungwa. Ruisi Thomasi avuga ko abo bamenyesha makuru bariko bazira ubusa kuko bari bagiye kurondera makuru maze bagabanye bihuha mu gihugu.
We have issued a statement condemning the arrest and accusation of the four journalists.
Ati twagize byose bivuga ko dutera ibyatsi twivuye inyuma iryo fungwa ry'abamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo. Nibyo bagirizwa turabyiyamirije kuko ntibigira ishingiro kwagiriza umumenyesha makuru afise mikro kwakorana n'abagwanyi no guhenda abantu. Niyo mpamvu dusaba ko leta y'u Burundi yo barekura vuba bwango atakirinze gusabwa. Kanatsinda turizera neza ko bari ko kazi kabo gasanzwe ko kumenyesha abantu ibiriko biraba byongera bivugwa ko bahari abagwanyi canke abakoretera bwoba.
No, it's not easy. If you look at the developments of
Nibyoroshye na gato gukora uwo mwuga w'abamenyesha makuru mu Burundi kuko kuva Perezida Petero Nkurunziza ashakiye kwitoza ikindi kiringo abamenyesha makuru benshi barangajwe barahunga. Ni nk'igitero kigamije kuzivya no gusubiza inyuma bwigenge bwo kuronka no kumenyesha makuru.
Freedom of expression and access to information in Burundi.
Ubwo runani ruvuga ko iryo fungwa ari nk'ubutumwa bwarungikiwe abandi bamenyesha makuru na Nyarija hasigaye amezi indwi gusa kugira ngo habe amatora muri ico gihugu.
This is what we are afraid of, that the current arrest of the four journalists might be a...
Icyo nico dutinya cyane ko ihagarikwa ry'abo bamenyesha makuru ari nk'ubutumwa bwa gasopo buhawe abandi bamenyesha makuru kugira ngo ntibazoryogore mu gihe cy'amatora. Ahandi hoho ntibyo babyumvikana ingene hasigaye amezi make ngo aya matora abe abamenyesha makuru batangura gutegwa ubwoba abandi bagahagarikwa. Ni kugira bamwe bazotinye gukora amakuru nyayo abandi birabire hijya ntibavuga ibyo babonye bitagenda neza muri ayo matora.
In reporting critically concerning the campaign in regards to the elections.
Paruisi Thomasi yabivuze mu gihe yari yitabye ibirori mu Rwanda byo guhimbaza umunsi nyafrika wahariwe kumenyesha makuru. Ni nako ishami Oricom rirwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta mu Burundi ribibona. Gabriel Fieri aritwara mu itangazo yashize abona avunira kagohe leta ko yari kwiye gufata iya mbere mu kubaha abamenyesha makuru kuko nabo mu myaka iheze umugambi Sende DFDD uri ku butegetsi ukiri mu ishamba wahawe ijambo mu maradiyo n'ibimenyesha makuru bitandukanye.
Amareta rero agerageza kuzimagiza ubwo burenganzira bwitangaza makuru hamwe n'uburenganzira bwo kuronka inkuru, ego n'ibyo arashobora kubishobora akanya gatoyi. Mugabo sinibaza yuko abari bakwiye kubizimagiza ari aba Sende DFDD kuko twese turazi ko ngaha mu Burundi twahura twumva aba bajerome ndiho n'abandi baroberi bariko baratera igihugu bamavugira ku maradiyo asamiranira ngaha. Ntitwari bwigire twumva bavuga ngo bayafunze cyangwa ngo bafunze abamenyesha makuru. Rero ntitwumva na gato ingene abasene DFDD n'umunsi aribo bivuga tuzi inshuro bavugira ku maradiyo. Murabizi ko nko mu bihugu nka za Siriya, za Iraq n'ahandi hakunda kuba hari intambara, abamenyesha makuru bagenda gukurikirana ibiba biriko biraba. Twebwe rero tubona ko ari akankanzi agashavu bamwe muri leta bashobora kuba bafitiye abamenyesha makuru.
Abo bamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bafashwe bafungirwa mu ntara ya Bubanza kuva itariki 22 z'ukwezi guheze, bagerezwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Abo bagize icyo bavuga bamenyesha ko bibabaje kubona uwo munsi wahariwe kumenyesha makuru muri Afrika ugeze abo bamenyesha makuru bakiri mu buroko. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. tuzi heze urarari tukwe buri munsi saa 10.
Wiyote nchini mwezi kumuri kama Rwanda ni kumbiza idadi wa hizi juu ya Amerika Islami ya Nigeria yu Washington DC mukilundi na mukinyar Rwanda mpyugo bimwe zio muri Afrika bimwe Burundi ikibazo cyo kutabyara hagati ya bubatse ni kibazo cyeje kwa cyane cyane kubagore ni mu gihe ubushakashatsi bwerekana ko ari kibazo gishobora no kuva ku mugabo mu bugenzi wacu Oriane itangishaka yaganiriye na Dr. Bernardin Bonimpa atangura avuga uko ico kibazo cifashe mu Burundi.
Urakoze neza madame Oriane. Jewe ndi nitwa Dr. Mbonimpa Nyade nkaba ndi umuntu yakurikiranye ibyo kwakira ababyeyi nkaba nkora mu bitaro bita twita Sezano Centre ya Reproduction nitwa Sezano.
Murakoze cyane rwose muganga mbere yuko turonka madame Eme ku murongo wa telefone iki kibazo cyo kudashobora kwibaruka turumva ko kitoroshe bitigira ntibyoroshe kuronka ku isi kubera ibibazo bijanye naco mu Burundi hoho bahari bitigira dufise canke ico bacifashe guteka ikibazo
nguko ubivuje ikibazo kigoye kubera ko ibitaro bishobora kubipima byinshi ugambere bwo mu Burundi nta byigwa birakorwa cyane mugabo ikigwa cyakozwe ni mu profesori twasinda ivanya niwe yari yabonye yuko ibyo kwibaruka bikunda kugora hafi 15 ku ijana y'abadamu y'abagore baza kwivuza
15 ku ijana numva ko atari bake na gato none biterwa n'iki mu bakenyezi canke tuhereye ku bakenyezi biterwa n'iki akenshi
ni kibazo gikomeye cyane kuko ukutaronka ibyaha ku bagore biva ku bintu byinshi ku isi yose hariho kenshi na kenshi ihindagurika mu bintu byo kugira kuzana imbuto mu bagore hari abamwe disordre hafi ku bantu 23% hakaba rero n'izindi ndwara zo mu turingoti ku bantu bashika nka 31%. Hakaba rero n'izindi ndwara izo bita endometriose hakaba n'ibyo burya ibyara ata ubona neza ikibitumye hakabaho n'ibindi bituma mugabo ibikuru n'ibyo.
Urakoze cyane none ku bakenyezi tukiri ku bakenyezi bokora iki henshi kuri kumbure kwirinda izo ndwara ziba zavuye kuki bokora iki
ubundi Imana yari yaremye abantu ibarema neza atata guhenda na kurimwo ari abantu bakunda gusomeranira mugabo agasogera umugore ntayerere n'umugabo ntayerere kenshi na kenshi rero bene abo nta ndwara bagira ariko hariyo ibyo kurenga ibigo birashika umugabo akarenga ibigo ugasanga yazanye indwara zibita izamburugu indwara zibita mu bihimba by'irondoka by'umugore ugasanga rero ingorane zirabonetse.
None umuntu yatangura kwikeka icyo kibazo nkajyari kuko abantu barubaka ugasanga ntibazi niba ubwo nyine bakwiye guca basama kenshi bitangura kuboneka yuko hari ikibazo hacikiye kingana gute
ubundi abubakanye hariho uburyo bubiri bwo kubipima hari ubwo kubona umaze nk'imyaka 2 atakiraboneka mu mutarafa n'inda kenshi na kenshi ngaho ni wakavuga ko indwara y'ubugumba ishobora kuba yafashe umuntu hari imyaka 2 atamutimufata atamukora imibonano mpuzabitsina ku mategeko kenshi na kenshi mu myaka 2 uba wasamye iyo urengeje imyaka 2 kenshi na kenshi ni ukujya kuraba umuganga.
Murakoze cyane gose. Reka twakire Madame Aime Ndayizeye, ndabwiye ko twamuronse ku murongo wa telefone. Urakoze cyane Madame Ndayizeye kwitaba kino kiganiro.
Murakoze nabo, murakoze cyane ku ntumira.
Tubwire gato muri make Madame Aime ninde, ko bagiye kukumva babanze bakumenye gato.
Jewe nitwa Madame Aime Ndayizeye, mfite imyaka 38 y'amavuka. Nubakanye n'umushinga nawe witwa Apolinaire Nirora, tugira dukwize imyaka 12 twubakanye. Murakoze.
Murakoze cyane gose. None Madame Ndayizeye, tubwire muri make intahe yawe byagenze gute, we n'umugabo wawe mwarabanye n'iki kibazo, byatanguye gute, mwabimenye gute, hama utubwire n'ingene byagenze.
Murakoze cyane. Twebwe kuva twubakana nk'uko imigenzo yo muri Afurika cyane cyane no mu Burundi, iyo babonye abantu bubakanye, ubwo nyine haheze ukwezi abiri batangira kukubaza bati murasama, kuko mu migenzo y'iwacu kubaka bisigura kuronka umwana. Twebwe rero twarabaye ngaho, hanyuma harahera amezi abiri, atatu, ane, ndabona yuko atakiri ko kiravamo. Hanyuma turaheza turavugana n'umushinga ntaharambwira ati tugende turondere umuganga. Twaragiye kurondera umuganga effectivement muri iyo centre Docteur Mbonimpa ariko aravuga yabo. Hanyuma muganga turamuronka aratubwira ati haracari kare cyane, nitwovuga yuko byoba ari ukutibaruka. Ati hari igihe biteba, kubera ko igihe kiba kitaragera tumugabo reka tube turarindira. Turamubwira ati kibasi turabire utugeragereje, kuko twebwe twumva vraiment muri twebwe dukeneye umwana, twumva byihuta kuronka umwana. Hanyuma aratubwira ati haracari kare, nimurindirire mugabo. Twebwe turamugobera, aragerageza taraduha imiti, je arampa imiti, ndagenda ndafata. Nsubiye inyuma gato, maze gushika mu rugo, ntike yanjye yo kujya mu butinya nka yaciye ihinduka. Nkaza ndasiba ukwezi kumwe, nkasiba amezi abiri, ndabona yuko bishobora kuntera ikibazo, ariko bambwira ngo kubera narose ibiro byinshi, kuko nagize ubugeni mfite ibiro 62, nyuma y'amezi atatu nayo mfite 24. Baca bambwira ngo petete byoba ari ibiro, nimbanze ngabanye ibiro. Ndagerageza mugabo n'ubundi biranka, ndabandanya ndivuza imyaka iri, itatu, ine, itanu, ndatangura kuvuga nti ko mbona bitagenda reka nunguruze abazinikologe bose bo mu Burundi birasa n'uwabamaze.
Ibyo twumvise kumbure twumvise umengo barashimitse cyane kuri wewe nk'umukenyezi nk'uwo yari afise ikibazo. Turaza kubigaruka ko wanavuze n'indwara syndrome, kumbure muganga yobanza akadusigurira iyo ariyo, boba barishoboye kwibaza ko ariyo. Docteur, iyo ndwara widusigurira muri make kuri bamwe bashobora kuba bibaza ko bayifise iyo syndrome yavuze Madame Ndayizeye niye?
Syndrome polycystique ni ukuvuga ko nuze hariho ibintu izinkabuze mu mubiri cyane cyane bita iperiporatitini. Iyo niyo ituma kujya mu butinyanga bijya biratana igihe kirekire, hanyuma uko byari bipanze ingene aha umushinga ndayobora n'umugabo hageze kenshi na kenshi ya ngo ahite yindi bibiri, ugasanga birabagora kumenya mbega bobona ryari, kubera ko bataba barataye ibyizere ntibabimenye ihamarege ya dozira ntibabyamenye igihe urubuto ruba ruhishiriye. Ibyo rero nibyo bikunda gushika kenshi na kenshi, rero bikunda gushika ku bantu bafite ibihabuze yitwa prolactine nyinshi, igakituma ntuze imbuto z'umugore zidakura neza. Kenshi na kenshi rero umuntu acyamuha umuti utuma izo mbuto zikura, bayita rezindokiteri dorobirasiyo. Ariko nibyaka kwabamwe kwihangana kwinshi no kwitonda kwinshi, kuko byinshi ubigize iyo sendrome polikistike irashobora gukomera cyane. Ariko hari mbarebaga ubutarijishira byaratekanye hanyuma bigacya bikunda.
Dr. tukingaho nyene izo mbuto ziba zaratewe n'iki n'ibintu umuntu avukana canke n'ibintu bishobora kuba byaraje kugira izo mbuto ntizikure neza nk'uko bikwiye.
Kenshi ni predisposition y'umubiri wiwe kuko ubundi kuva ku myaka 12 umuntu ajya mu kwezi rimwe mu kwezi. Iyo rero ibyo byamize iperiporatine byaje urumva n'inkabuzo iri mu maraso ikaba nyinshi igatuma ibyo byo guhererekanya imbuto ingene amaregera aza bitatada umuntu ntashobore kubikurikirana neza. Nicyo kibituma iperiporatine.
Tubanze tuje ku murongo twakire Jean de Dieu. Amahoro neza Jean de Dieu.
Anyama njewe cyose no mubaza ndega rasha gushika umugabo nawe akaba yaragukomeye hakaza guhinduka hanyuma ku buryo adashobora kubyara bifamutara kugira ngo twese tutahure ngira ibyo imigere beramira.
Urakoze n'icyo kibazo na kinini kiratumoye urazi ko uyu mwana y'umuntu avutse avukana ashobora kuba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Ari umuhungu akiri mu nda atatangira gutandukana n'ibyo uba umukobwa. Uzoba umuhungu rero kenshi na kenshi akunda kugira igihe ngorane, akunda ibitu bikunda gutera ntuzeye kw'imbuto zitabaho kenshi na kenshi n'ingene imbuto zikogwa. Kenshi na kenshi kibe kukana k'agahungu kavutse ni kugapima ugakora mu kudutenga twa ukumbiza kwa imwe tujya dutenga twa tubiri kenshi na kenshi ko kubana kugeza ku myaka ibiri utugara mu kirundi bavuga kwa rutubya tuba turamanuka ngo tujye muri sikoroto muri ayo matenga ngo tumanukeyo. Iyo arengeje imyaka ine bataramukora ngo batumanure tuje hiyo hasi kenshi na kenshi utubuto twiwe duca tuyenze kuva kandi umwana azobaho atagira intanga.
Turashimiye Oriane n'umutumire wiwe Dr. Barnabi Mulimha bariko bayaga cyane cyane ku kibazo cyo kutabyara hagati y'abubakanye. Mukanya turasozera ibiganiro byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse amwe makuru twashikirije. Twabwiye ko umugambi uri ku butegetsi mu gihugu cya Ile Maurice watsindiye ibibanza birenga 50% mu nama nshingamateka nk'uko ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora vyerekana iyo ntsinzi ihaye umushikiranganji wa mbere Pravind Kumar Jugnauth ikiringo c'imyaka 5 ku butegetsi. Amatora yabaye ku munsi wa kane yaranzwe na kamo katewe n'abanyapolitiki agasaba ku butunzi icyo gihugu kirimo abanyagihugu miliyoni umwe n'ibihumbi 300 bugabanganwa neza. Umugambwe uri ku butegetsi MSM watsindiye ibibanza 35 ku bibanza 62 zo mu nama nshingamateka mu gihe umwe mu bandi banyapolitike babiri bahiganywe yaronse ibibanza 15 undi nawe akaronka ibibanza 10 nk'uko umurwi ujejwe gutunganya amatora ubitangaje. Bitekanijwe ku biharuro bya nyuma by'ibyavuye muri ayo matora bishikirizwa uyu munsi kumugoroba. Twabwiye kandi ko umushikiranganji ajejwe imigendanire wa Amerika Mike Pompeo yagabishije Ubushinwa n'Uburusiya akagabishije ari mu rugendo mu gihugu cy'Ubudagi. Ido n'ido rero tukaba twashyikirijwe n'umugenzi wacu Fidele niyo ngabo mu kanya gahezi. Twari twabwiye kandi ko isosiyete ifasha mu gucukura utari yo muri Australia Tarenti yatangaje ko abakozi bayo 19 bishwe mu gitero cyabereye mu gihugu cya Burkina Faso. Izo rero vyatangajwe mu nkuru yanditswe ngaha mu ijwi rya Amerika. Nshuti mwese mukunda iradiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro rero twateguye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye engineer Nelson Lopes yadufashe muri abo ivyuma, tukaba dushimiye kandi na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radiyo Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.